Muteza matukiri ya dijiguri ya Amerika vujiri Washington DC mchirundi ni chinyarwanda. Bamwanyi shuti zacu mwiriwe neza ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. President Ndayishimiye w'u Burundi arasaba abanyamadini kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubushomeri. Umwe wari mu nama bagiranye ni Reverend Sylvestre Bizimana.
Nyine icubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru ariko arakora na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri.
Reverend Sylvestre Bizimana ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi CNEB, Conseil National des Églises du Burundi mu Gifaransa. Mu Rwanda Sena irasaba ivugurura ry'amategeko ahana mu rwego rwo gushakisha umuti w'ikibazo cy'amagereza yuzuriranye cyane. Mu Bufaransa polisi yahagurukiye intagondwa z'abayisilamu, uyu munsi yatangiye kubahingamo ubudehe ita muri yombi benshi. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyaherere mu Faransa nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Polisi yazindutse isaka amazu y'abakekwaho intagondwa z'abayisilamu by'umwihariko mu mijyi ya Orléans, Chartres na Bourges mu gihugu rwagati. Yataye muri yombi benshi barimo ababwiriza butumwa cyangwa imam. Inzego z'umutekano zimaze igihe zigenzura kubera ibyo bigisha mu misigiti yabo. Fidele Niyongabo aratubwira uko byifashe.
Ibyo byabaye inyuma yuko wikekwa ko ari intagondwa yo mu Islam iciye umutwe Samuel Paty, umwigisha yari yeretse abanyeshuri amasanamu y'intumwa Muhammad. Bamwe mu bariko barasambiswa bavugwa ko bashyize ubutumwa ku mbuga ngurukana bumenyi bwo gushigikira uwamwishe. Wikekwa ko yishe Paty yarashwe n'igipolisi ku munsi wa gatanu inyuma y'igitero cyabereye hafi y'ishure yigishako. Iryo shure riri ahitwa Conflans Saint Honorine, igice cyo mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Paris. No munsi ku wa mbere umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Bufaransa, Gérald Darmanin, yatangaje ko igikorwa cy'abapolisi cyo gusaka amazu y'abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu cyatanze ubutumwa ko atagahengwa abansi b'igihugu bazoronka byitezwe ko icyo gikorwa kizobandanya muri indwi yose. Amenyesha ko abantu bose barondegwa muri ico gikorwa atari matohoza ku vyerekeye urupfu rwa Samuel Paty. Leta y'u Bufaransa itangaza kandi ko iriko iratohoza amashirahamwe y'abayisilamu 51.
Abaturage b'ibihugu bitatu by'akarere ka Sahel yo hagati, Mali, Burkina Faso na Niger bugarijwe n'ibibazo bitarabaho kubera intambara, ubukene, icyorezo cya virusi ya corona n'ihindagurika ry'ibihe. Niyo mpamvu umuryango w'abibumbye ufatanyije n'ibihugu bya Denmark, Ubudage n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzakoresha inama mpuzamahanga ku rwego rw'abaminisitiri ku buhanga bwa video conference ejo kuwa kabiri kugira ngo isabe inkunga igera ku madorari miliyari imwe yo kubagoboka. Fidele Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru.
Icyegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ashyizwe ibikorwa byo gutabara Mark Lowcock afite icyizere ko inama ikomeye izoba ejo kuwa kabiri itazotororokanya gusa amafaranga agenewe ibyo bihugu bitatu ko izotuma kandi abayobozi babyo bicarira imvo zituma ibibazo ibihugu byabo birimwo. Birimo intambara ziyongera umutekano muke ubuyobozi bucumbagira no kubata terambere rihari. Mark Lowcock atangaza ko ukuntu ibintu bitifashe neza mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger ari ikimenyetso cy'uko ibyo bihugu byananiwe no guhangana n'ibyo bibazo byose. Ziyongera kwigwirirana ry'abantu ritera ryiyongera n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Amenyesha ko kubera izo mva abantu barenga miliyoni 13 bakeneye imfashanyo, benshi muri bo abana. Inama yaje kuwa kabiri kandi izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video, izoba igenewe kwerekana ibibazo biri mu karere ka Sahel hamwe no kongereza imfashanyo no gushimikira ku nyishu zotegerezwa gutogwa. Mark Lowcock avuga ko inama ibaye hageze kubera ibintu biriko bitera bimera nari kurushiriza mu buryo bwihuta mu karere ka Sahel, cyane cyane mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje kubagezaho amakuru twabateguriye. Virusi ya corona ikomeje koreka imbaga. Abanduye ku isi yose barenze miliyoni 40, naho abamaze gupfa barenze miliyoni 1,100,000. Inkuru turayibaza mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe.
Ibitigiri byatanzwe na kaminuza Johns Hopkins kurikirana ku munsi ibyo mugera ikanabikora ku bushakashatsi byerekana ko ku isi yose afise ubwandu ari miliyoni 40,502,000. Iyo kaminuza iraha Washington muri Amerika ivuga ko abapfuye barenze umuriyoni 1,100,000. Mu banduye bashasha harimo Saeb Erekat ajeje vy'imishikirano muri Palestina, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umurwi ujeje kubohoza abanyepalestina OLP mu mpfunyapfunyo. Mu bandi bazwi batoye ku bwandu harimo umushikiranganji ajeje amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Zweli Mkize. Hagati aho muri Irani ibitigiri by'abahitanywe na COVID-19 vyiyongereye cane. Mu ijoro rimwe abaraye bamenyekanye ko bapfuye n'amajana 337. Ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufata iya mbere mu bihugu bifise ubwandu bwinshi, aho abanduye barenze miliyoni 8, abahitanywe na kino kiza bakaba bababa 220,000. Ku mugabane wa Buraya, ibisagara bitandukanye vy'Ubutaliyano, Ubufaransa n'Ubwongereza vyasubijeho ingingo zitandukanye zo gukinga umugera wa corona zari zarahagaritswe. Izo ngingo zikaba zagarukanywe kubera ibitigiri vyasubiye kwiyongera.
COVID-19 rero iracagati ku isi ntirebera izuba n'abashinzwe kuyirwanya, nuko Minisitiri w'Ubuzima wa Afrika y'Epfo Zweli Mkize n'umutegarugori we nabo barayanduye. Dr. Mkize yabitangaje uyu munsi. Ni inkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo nayo atugezaho.
Umushikiranganji Zweli Mkize yagabishije ko ibitegeko bya COVID-19 bishobora gusubira kwiyongera bikomeye mu gihugu. We n'umutambukanyi wiwe basanze bafite COVID-19 inyuma yuko batorewemo ibimenyetso by'ico kiza. Amenyesha ko umutambukanyi wiwe May yajanywe mu bitaro kugira kwirikiranwe n'abaganga. Mkize atangaje ko Abanyafrika y'Epfo bategereza kubandanya bambara udufukamunwa bagasukura iminwa yabo kugira birinde kwanduza abandi umugera wa corona. Avuga ko bagize intambwe ziboneka mu gikorwa cyo kurwanya ikiza cya COVID-19. Avuga ko ivyo byatumye badategerezwa gusubira inyuma. Atangaza ko ivyo bakora byose bategerezwa kumenya ko bitigira iby'abandi umugera wa corona bishobora gusubira kwiyongera baravye nabi. Afrika y'Epfo n'icyo gihugu cyo muri Afrika kimaze gutakaza igitigiri kinini cy'abantu bahitanywe n'umugera wa corona. Bamaze kwemezwa ko bafite umugera wa corona n'700,000. Icyo gihugu kiri mu byafashe ingingo zikomeye cyane mu ntumbero yo kurwanya icyo kiza.
Fidel Niyongabo turagumana ariko tujye muri Gine yaho nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku cyumweru. Kubarura amajwi byahise bitangira, biteze ko rizamara iminsi mbere y'uko ibyavuye mu matora bimenyekana. Fidel komeza.
Amatora yabaye ku munsi w'Imana yahuje Perezida hari muri iki gihe Alpha Condé n'uyoboye abatavuga rumwe na Leta Seru Dalain Diallo. Ayo matora yabaye inyuma y'amezi atari make y'uruhagarara rwa politike ku bijanye n'ibwirizwa shingiro rishasha byatumye Condé aca ku ruhande rw'ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu byategekanywa n'ibyariho imbere yaho. Alpha Condé yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe hisunzwe demokrasi mu mwaka w'2010, inyuma y'imyaka itari mike yari amaze ari umunyepolitike atavuga rumwe na Leta. Ku munsi w'imbere y'amatora umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yateye akamo abegwa bose n'ibibazo by'igihugu kubona ko amatora abaye mu mutekano kandi atanumwe akumiwe. Yasabye abayobozi bose b'abanyepolitike n'abo bashigikiye kwirinda gukokeza ubwango n'ubwicanyi bifatiye ku bwoko hamwe no gukoresha imvugo iturira, ahubwo bagatorera inyishu amatati ayariyo yose riciye mu mategeko. Perezida Condé yahiganywe n'abandi bakandida 10 umuntu aretse Seru Dalain Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Yarangije mu kibanza cya kabiri inyuma ya Condé mu matora yo mu mwaka w'2010 nayo mu mwaka w'2015. Ntibyitezwe ko ibya nyuma bizoba byavuye mu matora yo ku munsi w'Imana bimenyekana imbere y'iminsi itari mike.
Kuri uyu wa mbere, Armenia na Azerbaijani byongeye kwegekanaho ibitero n'uruhare rwo kutubahiriza agahenge mu ntambara bamazemo iminsi bapfa intara ya Nagorno-Karabakh. Diane Ninahazwe arakomeza kuri iyi nkuru.
Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi muri Azerbaijani yagije abasirikare ba Armenia ko mu gatondo kuno wa mbere bateye ibisasu mu karere kitwa Azerbed. Mu ijoro ry'ejo kwa Mungu bakaba bari babiteye mu burere bubiri aribwo Tartar na Agdam nk'uko yabandanije abivuga. Perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yashimangiye ayo makuru yemeza ko abasirikare bahanganye n'abiwe bishe abanyagihugu atatu mu igitigiri. Ku rundi ruhande umushikiranganji ajeje kwivuna basi muri Armenia we ahubwo yagirije Azerbaijan ko kuva ejo mu ijoro nuno munsi mu gatondo ingabo ziwe zarasomborokeje mu kumijagura ibisasu mu bice bitandukanye vya Armenia. Ubundi izo mpande zibiri zari zumvikanye ko ejo kwa Mungu ariho zari zibwirijwe guhagarika ingwano zigatanga agahengwe, ariko iryo sango ntaryo zubahirije. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ritangaza ko ingwano hagati ya Armenia na Azerbaijan kuva itangura mu mpera z'ukwezi kw'icenda imaze guhitana n'imiburiburi abantu amajana indwi barimo n'abasivili. Akarere ka Nagorno-Karabakh gati ya Matat naho kemewe mu makungu nk'akegukira Azerbaijan gategekwa nawo mu bwoko bw'Abanyamenia.
Radio ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi mu ntara ya Gitega abasore n'inkumi 30 barangije amashuri yisumbuye na kaminuza ariko ntibabona akazi, bishyize hamwe batangira umushinga wo kubumba amatafari bakoresheje ubu mwanya n'amacupa atabora bajya gutoratora mu mujyi wa Gitega. Bavuga ko ari akazi katoroshye ariko ko kabatunze. Inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana.
Ubwo rwaruka rugizwe n'imisoro n'inkumi rukorera imahonda kuko birometero 6 uvuye mu gisagara cya Gitega ufashe ibarabara rija mu ntara ya Ngozi. Bavyuka bihereza igisagara gutora ibintu byose vya plastiki nk'amacupa atabora bayavuyemo amazi, amafanta bene utumwanya vyandagaye hirya no hino mu gisagara cya Gitega. Bahejeje kuvyegeranya baca babijana ahimahonda bakabicanira bakabivanga n'umusenyi bakabona gukora amatafari. Umwe muri bo yahejeje kaminuza atubwira ingene icyo cyumviro cyabajemo.
Naje kubona intambamye ibidukikije ko n'ibidukikije ko birahungabana kuri uno munsi. Twaragiye hamwe n'abagenzi bacu turiyumvira ikintu twokora kugira natwe dushobore gukinga ibidukikije. Tumaze kwiyumvira ikintu twokora twararavye iyi myanda y'amasashe, aya ma plastike yigwa arayerera mu ibarabara, turiyumvira icyo twokora kugira natwe ibintu biri kubiratera intambamye haba ku magara y'abantu haba ku isuku ku bijyanye n'ubwiza bw'igisagara. Turiyumvira icyo twokora dusanga ayo madeshe twashobora kuyahingura aho abandi bafata bakayata mu makanevu bakayacanga n'iyindi myanda itandukanye, twebwe tukaraba ikindi kintu twoyakuramo kugira isuku y'igisagara cyangwa ibyo byo gukinga ibidukikije nyine bigende neza. Tumaze kuciyumvira turasanga yuko iyo myavu yaba amasashe n'ayo maplastike ko twashobora kubikoramo amatafari.
Icyo gikorwa cyo guhingura amatafari mu bikoresho bya plastike bamenyesha ko kitoroshe kuko bishobora no kubatera impanuka. Uno musore ati mu gihe boronka ibikoresho bikwiriye botera imbere cyane kuko ibyo bakora bihumbigwa bivanye n'uko bikomeye kandi bikazimbuka bageranije n'ibihingurwa mu isima.
Singorane yongorane si yindi kujyo bwuko ibikoresho bike kandi n'uburyo bwo kubihingura bugoye cyane. Harimo umucanwa uraduturira kandi birashuha cyane kuburyo bwuko uri kurabikora utamba ya maga bikaguturira uragira ikibazo cyane. Turasingorane rero yo kubigwiza cyane ibyo bikoresho kugira ngo bisohoke kubwisha. Naye handi ho turasaba kiya kabisa babirondera cyane ariko dufise uburyo buke bwo gusohora byinshi.
Abigeme bari muri abo bahingura ayo matafari baganiriye na radio ijwi rya Amerika bamenyesha ko ibyo bakora bibatuma batazerinze.
Ubunye ndashobora kuronka gasabuni kandi ntarinze kujya kusaba ababyeyi ntagize ntakazi ka leta mfite mugabo turiko turakora ibyo onye tukagurisha umuntu arashobora kuronka icyo yisumamo. Cyo gushika ubisho nishimira nuko jena isinkene isabuni n'amavuta yo kwisiga ano umwana w'umukobwa bica bindinda bimwe byo guca hariya nja kwikira inzira ndondera ahandi hantu nja kubisaba. Urumva bica bindinda bya bintu usanga abakobwa turondera hirya no hino kugira ngo wibesheho hamwe ugasanga ugize ingorane. Rero bica bindinda ingorane ndaronka ibyo nkeneye bimwe bimwe nubwo bitaba bifashe bifanye n'ukuntu nyine nsatse ko turakora.
Mamel Sabushimiki Munga no soye ibijanye no gukingira ibidukikije amenyesha ko gwaruka rukora ibikorwa byiza cyane mu gihugu macupa ya plastike n'utumwanya bitabwa hariho hose ariko akamenyesha ko mu gihe abasore n'inkumi bagikoresha uburyo bwa kirundi mu kubihingura bishobora kubagirira ingaruka mbi ku magara yabo.
Abo banyeshuri niyo miyabaga ifise icyumviro cyiza cyane nubwo bagira bariko baratorera inyishu kimwe bagasanga bahavuye bica ibindi kukubera bakoresha uburyo budateye imbere uburyo twovuga bwa rupigapiga. Ujya mwotsi uva muri ayo maplastike baturiye harimwo ubumara bita dioxine na filane ubwo nabwo burononera amagara y'abantu na cane cane navuze ujya muntu nyene ariko arakora ayo madare n'ayo matafari n'ayo mabuye niwe bihera ko bikinjira mu mubiri indwara z'uguhema z'amaso zikazoboneka haciye imyaka 20 uwo mwotsi warinjiye mu mubiri w'uwo muntu kukirere rero ujya mwotsi urimo za dioxine de filane hanyuma na wa mwuka bita dioxine de carbone nawe urazi uko wononera impemu tugaruka tukazihema
umugyango kwahuje wahaye uburyo n'ikibanza cyahubwo gwaruka rukorera umenyesha kuzogerageza kudodora hashoboka hose kugira babandanye babafasha mu gupemura ibazo byose bagenda barahura bishikirizwa na ntunzwe n'Imana Pasteur umunyamabanga mukuru wa kwahuje mu ntara ya Gitega
twebwe batweretse ubuhinga bafite ubwenge bafite batweretse ibyo bashobora gukora turabafashije ibyo dushoboye ubu rero nkuko mubivuga turiko turagerageza so turagerageza turazana abantu ngaha abo dushaka gufashanya tukabereka icyo aba bantu baba babuze kugira iryo terambere rirame cyangwa 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 turondera abo dufashisha kukumara no kwabintu bigoye mwumvise bikenewe kugira ashobore kuronka nk'imashini ishobora gukora byinshi cyane si kuba uje gusaba uca ibirondera turashobora kurondera abandi badufasha izo modoka zishobora gutwara ibyo bintu bisa nabi biri mu gisagara byose turashobora kuba turiko turagera kugira tudodora ahandi
mwamenya ko itegeko ribuza uwo mwanya n'amacupa atabora ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2018 iryo tegeko ryari kuja mu ngiro kuva ku wa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 ariko ubushikiranganji bw'idukikije bwarongeye ikiringo bwitiriye ikigongwe none haheze umwaka urenga kw'icyo kiringo hakibonekeza hirya no hino mu Burundi ibikoresho by'ubwo mwanya n'amacupa atabora. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushikiza imvi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi kandi uyu munsi President Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye mu gihugu yabasabye umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubushomeri no mu iterambere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru.
Abakiriwe n'umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye mu biri we Bujumbura n'abaserukira amashengero yose ya Kristo mu Burundi, ni ukuvuga Katolika, Abangilikani, Apantekote n'ayandi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa. Wabaserukira yavuze ko mu byo baganiriye uyu munsi harimo kubibutsa ingorane zimwe mu mashengero yabo boja bazitorera umuti bo nyene batarinze kunaniza Leta hamwe no kwirinda imivurungano. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere n'urwanya amacakubiri nk'uko Reverence Yvette Bizimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi SNEB yabwiye amenyeshamakuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu.
Nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru bikuru ariko arakora na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ivyiyumviro na cane cane kuri mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi ya dusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi imbere na leta yo dushirikira kugira ngo urwaruka rushobore kuronka akazi
icyo gihe cy'umvugizi w'umukuru w'igihugu Barenge Ahmed Nzeyimana nawe yongeye ko president ndayishimiye inginza cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane ya mubisata vyerekeye kugwanya ruswa hamwe n'ubushomeri yavuze ko amashengero aturuha rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu mugabo yanabibukije kwirinda kajagari gakunze kwibonekeza na cyane cyane mu mashengero akunze kwitwa y'abakizwa Nzeyimana yabwiye amenyesha makuru ko ashinzwe kuvuga mu gifaransa kubera waserukiye abashitsi baje buja yashikirije ibyavuye mu bonano mu Kirundi
il a demandé à tout un chacun de jouer son rôle
yasabye ko mubisakurica jejwe kubyineza y'abanyagihugu hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana kavuyo uturorero harabasenga mijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganje bw'intoro y'agati mu gihugu
imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatosi mu myaka itanu iheze mu kwezi kwa mbere 2015 amezi atatu imbere y'uko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye imari musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashikirije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kuba baja mu nyuma abagwanya ubutegetsi biyitiriye sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya inshuro zitari nk'iyi inama y'episkopi katolika yasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyangu wajya agateka kakiremwa muntu mbere igihe aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa Saint David imbonera kure ushaka gusubira inzego z'umutekano mu matora aheruka naho urwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashinga amateka hari utunenge turimwo ubugaramisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora imbere y'uko aba ariko abasenyeri katolika bagumye bibutsa ko babona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiye ko
Turabara mukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo bwo kwakira imfungwa ku gipimo cy'ijana na 24 ku ijana. Bityo Sena irasaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bugabanuke. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali.
Mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politiki imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda, ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongera aho bumaze kugera ku 124 ku ijana. Sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka wa 2018-2019. Iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka. Iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka w'ibihumbi 2014-2015 muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi 49,017 bingana n'ubucucike bwa 99.6% ku ijana. Mu mwaka w'ibihumbi 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9% ku ijana. Muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba 527,596 bivuze ko ubucucike bwari ku ijana n'ibice bibiri ku ijana. Ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa 2017-2018 kugera ku ijana 14 n'ibice bitandatu ku ijana. Imfungwa n'abagororwa bagera kuri 65,917, mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwagize ku ijana 24 n'ibice 8 ku ijana. Kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 71,338. Abasenateri basabye Leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa zakwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa.
Gufunga ni kimwe mu bihano bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition. Aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze, gukora ikoranabuhanga, aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufunga, kugira ngo gufungwa bigabanuke hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho. Umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo, ahubwo wagenda ugabanuka ukaribera imyanya muri gereza ziriho. Koko raporo ni ku bucucike bufite n'ikibazo, turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50% ni ikibazo. Kumwarimu agashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza, mugeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo. Tubona nko gukoresha za infrastructure dushe, toilette.
Bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza. Madamu Nkusi Uwimana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka 2010 kugeza muri 2014.
Kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri, ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama, tutinjira mu nzu. Hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twa dufite dushe, ni ukuva ubwogero butanu na toilette, ubwo nuvuga ngo ubwiherero butanu, ubwo nuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10 ku bagore 800. Ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubonaho ukarabira wa kuva saa 11 z'igitondo, abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba, ukamara amasaha 6 uhagaze utegereje kubona aho wogera. Byageraga saa 7 ukabasha koga, ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaze cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege batonde uwo murongo bwo koga, nyine byari ntabwo byari byoroshye.
Leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza, harimo izo gufungura abagororwa barangije 3/4 by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza. Hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu. Ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nibyo byashingiweho. Leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyizweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bwana Faustin Ntezibyayo aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Abundi buryo bwo guhana ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe n'iteka rya ministre w'ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa, ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet, umuntu yabyita mu kimu kinyarwanda uriya muringa nyine bashaka gushyira ku kaguru, noneho bakajya bakumonitoringa ahuri aho ahuri noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari. Ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo gufunga, ibindi bihano n'ibihano nsimbura gifungo nabyo birahari. Ibyo byose bigomba gukurikizwa. Ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza, igihe ataracibwa urubanza ubundi ni ryo hamwe. Ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama kuko abagikekwa, ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyaha gishobora kumuhama. Noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange, umudendezo w'abaturanyi. Icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa. Icyo gihe bigaragaye gutyo uwo muntu nyine ntabwo arekurwa, ahubwo amaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza.
Kugeza ubu mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 71,000. Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu aya makuru na umurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Tuyabagejejeho turi iwacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze rero umugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama.